Iri Nisu de America. Ijwi rya Amerika ribashikiriza ibiganiro byaryo iminsi yose mu Kirundi n'amakinyarwanda I Washington DC. Tubahaye mwiriwe inshuti mwese mukurikirana ibiganiro byacu. Muri kumwe na Fidel Nyongabo, kaba ndabahaye ikaze mu biganiro tubafitiye kuri iyi saha.
Mu 2018 umurinzi wo gufata abantu bakabugwa irengero waduze goste bigasigura ko kandi uguhama abatavuga rumwe n'ubutegetsi vyaduze cyane naho mu gihugu biraba hoho habone kumengo haratekanye.
Oni Pacifique nini na hazwa yaboye ishyirahamwe Fokode avuga ku matohoza ishyirahamwe ryo ryakoze aho rivuga ko mu mwaka uheze abantu 28 ari banyururwe baburirwa irengero inyuma yo kubahagaritswe n'inzego z'umutekano mu Burundi. Turavuga no ku midogo y'abanyagihugu bafise uburiro n'ubunywero muri kartie ya Musinzira hagati y'ibohero rikuru rya Gitega n'ibitaro vy'akarere vya Gitega. Tubafite n'ikiganiro kira hamwe n'ikiganiro kwa Nyaburunga. Amakuru yo mu karere mu Burundi shyirahamwe riharanira agateka kazina muntu Fokode mu mugambi waryo ndondeza rimenyesha ko mu matohoza ryakoze umwaka uheze abantu 28 aribo banyurujwe baburirwa irengero inyuma yo guhagarikwa n'inzego z'umutekano Pacifique nini nahazwe arongoye iryo shyirahamwe amenyesha ko ahanini ababurirwa irengero ari abatavuga rumwe n'ubutegetsi umushikiranganji w'agateka kazina muntu Martin n'iby'abandi wasigura ko amashyirahamwe amwamwe abayarongoye bahunze igihugu harimo na Fokode asigaye akora amatohoza afatiye kumvuza politiki aho gukora ibijanye n'agateka kazina muntu yiyemeje. Ibindi kuri inkuru tumumviriza umenyesha makuru wacu Eroje Wirikaneza.
Ishyirahamwe Fokode risigura ko mwaka uheze abantu banyururwe ku rugero runini cyane ugereranije n'indi myaka itatu iheze nubwo mu gihugu haboneka ko hari agahengwe. Pacifique Ninahazwe arirongo yarabitwiganira.
Muri abo 48 28 muri bo bakaba babuzwe irengero mu mwaka nyene w'ibihumbi 2018. Turavye ko twahora dukora amatohoza muri Fokode tukabona ubwo rugero twageze ko mu 2018 novuga ko uwo mwaka ari umwaka wa mbere tubonye abantu benshi babazimiye mu mwaka nyene tuba turiko turakoramwo amatohoza. Reka dutuma twebe twemeza ko mu 2018 umurinzi wo gufata abantu bakabugwa irengero waduze goste bigasigura ko kandi guhama abatavuga rumwe n'ubutegetsi vyaduze cyane naho mu gihugu biraba hoho habone kumengo haratekanye.
Ariko ishyirahamwe Forikone rigwanya ikimenyane na kamwana wa mama naryo nyene rivuga ko rikurikirana bene ivyo bibazo ntigemeranya n'ayo matohoza nk'uko bivugwa na Jean Hakizimana umukuru waryo.
Tubona ko ibijanye nayo matohoza wakogwa na Fokode ari amatohoza atariyo mutigute mwivyo bitigiri bavuga baravuga ngo vyakozwe n'inzego z'umutekano. Mu gihe tuzi ko mu Burundi ukoze ikosa wese arihanigwa ku gatwe kiwe, ikindi ni uko mu ayo matohoza nyine bavuga Fokode muri rusange murabizi ko iri mu mashirahamwe yahagaritswe. Ibi bikaba vyakozwe inyuma yaho mu 2015 habaye bimwe by'inyerekano muzi ko byavamo imigumuko bigahitana n'ubuzima bw'abantu. Kindi nuko bigaragara ko bakiri mu nzira yo gucafuza no gukwiragiza ibinyoma.
Ibyo binyoma nini nahagavuga kwishyira hamwe giye bari bizira
muri Fokode twebwe umuntu turamufatira akanya uwo muntu atubwiye ngo yarabuzwe irengero usanga ari ibintu twafatiye umwanya utari muto. Mbere hari naho usanga ari abantu dutohoza kwaciye nk'imyaka itatu nk'ubu hari abo twavuze banyurujwe mu 2015 urumva nk'abo n'abantu hakiri imyaka itatu barabuzwe irengero si abantu uza kuvuga ngo yoba yarapfungiwe ahantu hakinduze ibirakarepugwa. Birashoboka ko amashyirahamwe amwamwe yoshobora kwihenda ku bitigiri naho usanga ariho nk'amashyirahamwe avuga ko abanyurujwe bari hagati y'abantu 400 n'amajana 900. Twebwe ntituvuga ibitigiri tuvuga abantu twe tuba tuti naka na naka na naka banyurujwe itariki bafatiwe ngaha bafashwe na naka. Uwoza kuvuga ko twebwe turondera kugwiza ibitigiri yoza kuvuga ati nka naka baramuvuga ariko naka ni muzima arahanaka turamubona kira noneho tunavuze twebwe tukavuga umuntu yabuzwe irengero atari byo ubwo nyene induru zova mu muryango we yuko abantu batavuga ati mureka kudukwegera umuntu wacu ni hari uwo muntu wenyene yocya avuze induru ubwo nyene.
Ibyo ntibinyura Martin ivy'abandi umushikanganje w'agateka kazina muntu
basize hamwe ibyo kugira politike kugwanya ubutegetsi buhari n'ibyo guharanira cyakazina muntu guharanira cyakazina muntu ubitandukanya na politike n'uri kurikora neza. Madiri tuto wana rero yuko bashaka kwerekana mu raporo yose kwa inzego z'umutekano. Nta kokomandma n'inzego z'umutekano igende gakorana kagira umugambi wo kuza gukora. Turabatumyege na mahoteli bagashaka zina muntu bera dutangaza cyane. Y'abantu bibereye hanze bagatanga aya maraporo.
Umushikanganje ni iby'abanda navuga ko adatahura ingene hari amashyirahamwe akora amaraporo mugabo ntasaba umuce inzego zibijejwe kubimwerekeye umukuru wa Fokode asanga bidakenewe.
Urebye aya matohoza isekeza ndondeza rikora uko aba yubatse ntabwo usanga bikenerwa cyane kuvugana n'inzego z'umutekano kuko usanga nk'uko madosiye atari make izo nzego z'umutekano ziba zaravuze. Baravuga ko batanguye amatohoza usanga amenyesha makuru umwe arayibagije ivyo tuba tubifise. Ayo matohoza nayo nk'uko amabishura biguma matohoza ntivyigera bihera nayo ubundi inzego z'umutekano zirinumira. Noneho murazi ko inzego z'uburundi ziriko ziriyugara gose usanga be n'ivyo bibazo bemera kubivuga ko ariko mu nzego z'umutekano turakorana n'abantu batari bake baheza bakaduha makuru dushobora kuvugana n'abawopezi usanga nka dosiye barayikoze ko bagaheza bakavuga ubwo babatewe hariho abo mwiperereza baduha bene aya makuru uko ibintu byagenze
uko biri kose. Hakizimana wabona ko bene aya matohoza yarakwiye guhagarikwa.
Ishyiramo itari ku rubuga ishyiramo itari kurakorera mu gihugu nta raporo yosohora kuko ijyanye n'ingene amaraporo asohogwa birazwi ingene amaraporo akogwa yagatakazi na muntu birazwi ko umuntu ashika aho ibintu byabereye hama agashya akabaza impande zose maze akaronka umuco ku byo bari korakora n'abayakora nabo basanzwe bafise ibyo bagirizwa n'abacanki bari yakujyanye n'ibyo bagiye barakora mu 2015 bikaboneka ko rero babikora mu ntumbero yo kwikingira no kwishyira mu byo bakoze.
Kuva mu kwezi kwa kane mu 2016 hatangujwe umugambi witiriwe ndondeza ishyirahamwe Fokode rivuga ko rimaze kugira amatohoza ku bantu rizi neza ridakekeranya ko baburi burengero bagera ku 107. Eroje urika neza Nairobi ijwi rya Amerika.
Urakoze Eroje kuri iyo nkuru. Mu Burundi kandi hari imyidogo ku banyagihugu bafise uburiro n'ubunywero muri quartier ya Musinzira hagati y'ibohero rikuru rya Gitega n'ibitaro by'akarere vya Gitega. Ubadandaza bavuga ko umunuko w'amazi ava mu misarani yo mu ibohero rikuru rya Gitega temba ca aho bakorera bigatuma abashorera babaheba ayo mazi ava mu ibohero rikuru amanuka mu makanivo agaca munsi y'ibitaro by'akarere vya Gitega gushika muri quartier ya Senari agenda asiga umunuko aho aciye hose. Ibindi kuri inkuru twumvirize umumenyesha makuru wacu Fidel Antoine Savimana.
Uciye kwiborere kuri rya Gitega muri karitsiye ya Musinzira ukamanuka ni barabara gikaburimbi gushaka ku bitaro vya karere vya Gitega usanganirwa na kamoto katameze neza. Aho kamoto kava ku maji ava mu misara niyo herori kuri rya Gitega amanukana amakanivu aci imbere ya harunywero n'uburiro butandukanye. Ubwo buriro n'ubunywero ahanini nibwo bufasha abagwayi n'abagwaza bagwariye mu bitaro vya Gitega mu kwivuna inzara ndetse nabaje kwitura komisariya y'igipolisi irimo ku metero 300 tu uvuye kuri ubwo buriro. Bene ubwo buriro n'ubunywero bavuga ko ayo mazi hava mu ibore kuri rya Gitega ataborohereza kubera umunuko wayo. Aba ni bamwe muri abo badandaza.
Turafise ingorane y'amazi ava muri prizo aca imbere y'amaresitora dukoreramo. Besi bamabaje kwitegereza ayo mazi inge naca imbere y'amaresitora hama bikabatera ikibazo kuko ayo mazi afite odere ikomeye gose. Mugerageze muze guhitegereza abingene mwodufasha tukaraba ayo mazi ingene two mwoyubakira. Ingorane zidutera abakiriya ntibasubira kuza. Hariho benshi baduhevye kubera ingorane z'amazi. Amazi ava mu mpimba kandi hari gihe afite odere mbi cyane. Cyo gituma rero twifuza yuko mwodufasha aya mazi acimbere ya restora baraba ukundi kuntu bo yakatisha cyangwa ba ntibayacishe imbere y'ibu restora bwacu. Twega twibaza ko mwodufasha na twege twogira icyo dufashije tukatererana tukafashanya aya mazi bakarondera iyindi nzira acamwo muga ntasubire guca ngaho imbere ya restora.
Ibira biteye ingorane kuko haranuka cyane na urahitegereza urabona yuko kuhakorera hatakozwe ntibyoroha mubwo n'ubu dupfa gushondera kukubera nyine atakoze ibintu kiri bubigenze. Mugabo kiriya buteye icyo mu icyo kibazo nta ngorane aha tujya kuyara dukeya turakukofuka ngaha cyangwa se turarangiza turabigiye tuba turakora.
abadandaza bavuga ko bamwe mu bakiriya babo babahebye bagahitamo kuja gusumira handi kure bahunga aho kamoto katameze neza
abakiriya ntibasubira kuza hariho beshi baduhebye kubera ingorane za yamazi umukiriya arashobora kuza akumva yodera katasohoka amaze kumva urumva aje gufungura aje kunywa kayi hace kugituribwa urumva amaze kumva yodere atasubira inyuma acabaza ati no nibi bintu nibiki akatasohoka
niba twitaba neza kubera ingorane yo nyene ngahanye ngiye usamaze kibazo kivuye mu ndira nibaze uko bakira mu kuyogera akusaba ko leta na komine nyene urumva yoce ikibazo ko ni kibazo gikomeye
Aberi Nizigama ajeje isukura mu gisagara cha Gitega avuga ko ku ruhande rwabo bari bagerageje guhinzira umazi ava mu yori kuri rya Gitega
ego ni kibazo arateye ingorane mugatwovuga yuko mu muce wa mbere ayo mazi yarasanzwe atemba atembera heje ico no kwita muri ati kandi agenda asabagiye ubu no vuga yuko hagize ikiyongera gitonya igihe yasubiriwemo amabarabara y'ikaburimbi ayo mazi akaronka umuserege ashobora kubandanya ayamanukana epfo
uwo muhinga mu bijanye n'isukura aremeza ko ibyo bakoze atari umuti wa nyuma ariko kugira ngo bikogwe neza ayo mazi aronke indi nzira vyofata uburyo burebure
tugiye kubiraba muri rusangi n'ubu bindi bikogwa kugira ngo ayo mazi atunganwe neza biracyakenewe tugiye kuraba ukungene mu minsi iza twovugana n'abarongoye ibohero hanyuma tubifikatwenyije eka n'abasanzwe bafata mugongo komine ya Gitega ukungene ayo mazi yosubira agatunganwa neza kurusha uko biri uyu munsi muga rero twongeye twibutsa yuko turavye ukungene urugero rw'amazi prizo ikoresha ko ayo mazi kuyatunganya ku rugero twifuza bisaba yuko atunganwa inyubakwa twovuga yuko zoza zimeze neza gusumba kuko naho twayacisha mu matiyo iyaherera biguma ari vya bindi kuguma ari kuja konona ibidukikije byasaba yuko atunganwa ku buhinga bundi uteye imbere kurusha uko ubiri uyu munsi
uretse abadandaza bakorera muri ako gace kakaritse musinzira iri hagati mu gisagara cha Gitega n'abasanzwe bafite imiryango basaba ko ayo mazi yorondere guyindi nzira Igitega Fidel d'Antoine Sabimana ku bwijwi rya Amerika
Kira ni kiganiro cy'ugwaruka kubyerekeye kiza sida
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika
birashoboka ko abantu babiri bubakanye umwe usanga agenda mbira wa sida ubundi nabakomeye muri cyo gihe bisaba ko babana bicungera bakanikingira kugira ntibanduzanye uwo mugera abaganga baravuga ko iyo izo mpanuro iyo zidakurikijwe bishika umwe atari yaranduye nawe agafatwa ariko si bose bemera ko bagendana canke bakabana n'umuntu basanze agendana umugera wa sida idonido na mugenzi wacu Francine ndiho kubwaye
maze kuba umufakazi ndashaka undi mugabo mugabo tudamubwira ko ngwaye muganga aradupima avuga ati byo nasanze wowe ugwaye ati mugabo mushinga
abo bakenyezi uko ari babiri barigeze gupfakara n'abagabo bari bubakanye bwa mbere bose basanze bahitanywe n'umugera wa sida munyuma ariko bahavuye bifuza gusubira kurondera abagabo babana ica mbere biyumviriye kwabaye kujya kwipimisha kugira bikingire bongere bakingire n'abo bagabo basanze koko naho bo bagwaye abagabo babarondera bakomeye ariko ngo ntacabujije ko bibanira mu mahoro
nari umufakazi ndashaka undi mugabo mugabo twari twabyumvikanye ndamubwira ko ngwaye ntajya kwipimisha turajyana dusanga we arakomeye ndagwaye ubu tubanye nk'ikintu cy'imyaka 12 arabyishimira ko akomeye kuko hari n'igihe yigeze kujya hanze yarosera akamisho genda hanze aripimisha basanga arakomeye mu buzima kugira ngo tubane nta mwanduza gihe kirekire turakoresha agafuko gati nubwo ushaka kumpangira inzu ngo tubanze tuce kwa muganga ambwira ati none wewe urafise ico wiyagiriza ati mugabo naho ntabanda gifise sinamuhishutse kuko numva ubwo bumenga ntamuhishutse haba bicaye bibonekana na ate kantimbishe mbanze mpore kwanza tubanze tuje kwipimisha twese muganga aradupima avuga ati je nasanze wowe ugwaye ati mugabo mushingana wowe ntugwaye ati mugabo uyu mudamu agenda mugera avuga ati none wowe ubona wose afatamo gute avuga ati je sinomuhe
kuko gituma ntumuheba umuntu acungwa n'Imana tisaba takwa ukabuvye umvamo uzohozuraza kwipimisha na turabe ukukomeye ati kuko umugira washobora kuba wiyorobetse
umuganga twavuganye aremeza ko abantu bubakanye bishika ugasanga harimo ugwaye n'uwundi akomeye muri ico gihe bisabwa ko babakurikiranira hagufi ukwikingira akaba ariyo mpanoro izubwa mbere kugira ntibanduzanye
twe tubabona baje cyo twihutira ico tubafasha tuca tubafasha ko uwo oye yanduye tumutanguza umuti hanyuma tukababwira yuko bogereza bakikingira tukababwira inyifato bateza kugira uwo asanze atarandura ateza kuguma yikingira hanyuma uwo dusanze yaranduye nawe nakubwiye ko baca mushira ku muti gupfahaza kugira urugero rw'imigera rugabanuke cyane ariko gushishikara yandukiza batakurikije impanuro nyene twabahaye uwone ngo aje ku miti canke ngo bashishikare bakurikiza impanuro bahawe n'abaganga byoshikanye na kandura
abagabo bubakanye nabo bakenyezi ntitwashoboye kubaronka ngo twumve ico babivuga ko ariko twahavuye twegera umusore ariko yitegurira kuba kugwiwe tumubaza ingene yo kwifata mugihe yosanga wari karadesha agwaye na wakomeye kuri we ukuvugana kuri ni wo muti wa byose kuko umuntu ari hamenya uko agiye kwifata
beshi bo cabiyumvira ati reka ndamuhebe konsanze afite umugera nuko namuvugishe ejo ntazohura nzomuvugisha ukaje usanga aragiye baherukanye uwo munsi nyene mbere bakinipimisha ntasuye nuko navugana na mucamwe barakame no umwasi je nkajewe nubwo no muheba sinoca ngenda gafuti no jandagerageza twatujama nyene twavugana n'ibindi tukabibandanya tuvugana nyabune nkamweka ko uwo mugera yo bafise utabaye nk'urupfu kuri ubwo nyene oya
ubugeni bwo babuhagaze
bo siniyumvira ko buhaga
ngo bukorana
byoroshye bivana n'ingene umuntu waba yarakunze umuntu
wowe urumva ko bishobora
yego mubimenye kare atari bamwe babihisha nibagavuga ati reka ndamuhishe cyumenye ngene amubyitwaramo usanga atangorane n'imwe mufite
kwa muganga bahanura bubakanye kwipimisha kenshi ngo kuko bituma bamenya uko amagara yabo yifashe nuko bakwiye kwigenza mu gihe basanze na cane cane baranduye canke vyashikiye umwe muri bo Francine ndio kubgaye Bujumbura kubwijwi rya Amerika
ikaze ni ni muri kino gice cya kabiri cy'ikiganiro
kwa Nyaburunga
abatumire ni babandi nyene hari Abel Gashatsi arongoye umugambwe w'abadasigana iprona Abel Gashatsi mwaramutse
neza nakoze kudutumira ndaramukije abo turi kumwe ndamutsa n'abatuko baratwumviriza
urakoze ubundi turi kumwe Honorable Sylvestre Bikorindagara yaseruki umugambwe Sawanya Frodebu Honorable mwaramutse
amahoro jero murakoze
urakoze nawe
ibigambwe ni tukumaze inkara ni tukumaze ugogo tukumaze amadini ni tukumaze kwa metu jina maningingo akari na misomba ingimba
Kutangura kubuza umuntu kuvuga uzohava umuraba n'intu zatimbe ni kukatavuga ko navyo nyine biraba ego umuntu agushya
cyo yahoze umwanya munini
oya hora avuga none oya numye none ntituzi ni igituma numye cyane
amiko muravuga umubano ibimenyetso cyo umubano mubi mukamuvuga muti abari ku butegetsi bavuze ibi abari mu ntwaro yo bavuze ibi none abatari ku butegetsi cyangwa batari mu ntwaro barera
muri iso none
umubano
none ndurubahori cyubahora muri byemvuze muri iki gihe kuko
ntacyononera umubano
rero twakijemo tumwabivu nkuko mwabivuze tura bitumbereye
ku mubano w'abanyarwanda
muri ibi bihe bimwe abatari ku butegetsi
ntibatosigaza umubano
ntawo mbona
ntabyubona
ntawo mbona sinzi nk'abagwanyi baba bari hanze kuko menga hariho imigwi y'abagwanyi ibyo ntabyo ndamenye
ibyo ntabyo ndamenye
Kusubira mungwano jirinde kusubira mungwano
Imadaza mahoro n'umutekano jirinde kusubira mungwano
jirinde kusubira mungwano jirinde kusubira mungwano
Imadaza mahoro n'umutekano jirinde kusubira mungwano
jirinde kurara twicwa jirinde kurara twibwa jirinde kurara twiruzwa jirinde kurara Mungwano
Matata maona nukutekano Jirinde kusubira mungwano
muri prona intamba miziko zirabangamira uyu mubano mwavuze ko ari mwiza gukino munsi tishora kubangamira n'izi
intamba nizirangamira uyu mubano tuvuga ko ari mwiza ari dusiguriye neza aratubwiye igorane
yavuze ko hari umwana n'ikinono
yavuze ko hari umwana n'ikinono je nibaza ko
uza gusanga iprona kumbura ari umwana cyangwa ari ikinono
iprona si umwana si n'ikinono iprona n'umugambwe reka ndabisigo icyadutumye
si umwana kandi si n'ikinono
reka ndabisigo neza burya iki uno munsi kugira iprona iba iri ahiri yakemo ibibazo mu 2015 twebwe mu gambwa adasigana iprona wahitabye amatora urayarandaye kandi abona
utakura rushwa
we wararushijwe mugabo ivyo amajwi atakaje amajwi iprona yarose mu 2015 samajwi yayo abari bagiye mpoye ko nibo babujije abanywanyi bacu kwitaba amatora hari ibibanza byinshi hari abadasigana batewe amabuye hari imiduga yaturiwe maze turatakaza amajwi ni ukuvuga rero izo zamba abana n'ibinono abashinga amateka babiri twaronse CNDD FDD nta n'ikimanyo cy'umushinga amateka yatwongeye umugambo w'adasigana itona nta mushikiranganje dufise ubwo bwana buri hehe nta mubara amatari tugira
mufite icyegera cya mbere
cy'umukuru w'igihugu ahabwa
hejuru y'ubushikiranganje burenga
umunani ya reka hejuru y'ubushikiranganje
muri kinono
rero muri ibyo
ariko ni
umugambo w'adasigana itona ni umugambwe icuru no munsi uguhabwa n'umujwi warose babanje gutotezwa n'abari ko bagwanya amatora ibyo byabaye niho twaturi kandi igitangaje kumva burya ni kahise kavuba reka ntibashaka izo ndabireke igikomeye ni uko ubwa mbere twebwe mu mwambwa adasigana iprona ni ukuvuga jewe mvuga nti ibihari mbona byiza bipfa kubivuga mvuga bikibabaje kandi gikomeye abarongoye igihugu bategereza kumva ahubwo ko atamwana n'ikinono akwiye nga kuba ngaha mu gihugu twebwe mu mwambwa adasigana iprona turi mu mugwi ugomba kuja mu matora kandi no mugwi uri kwitegurira amatora
ni muri mwibaba
ibaba twa kwigwa mu ibaba ry'umugambo umugambo adasigana
n'ibyo
kwigwa mu ibaba wowe
naba bamwe
ibi nashoboka umugambo adasigana ifona uzoja mu matora kandi uzokwijana nkuko wijanye mu 2015 kandi amatora turayiteguri kuko
mutsindwa cyangwa mutsinda
twabimenyereye kandi nubu zavuga mbere ifona itsinda
muheruka gutsinda mu 61 imyaka igiye kuba
100 tugiye gutsinda rero kuko ibihe ni byiza ntababare ry'umugambwe ipfura ry'umugambwe n'umwe wo kwigwamo n'umugambwe uhari n'umugambwe ufise icyo wamariye Burundi n'umugambwe uno munsi uri ku kivi kandi twebwe ibyo byose ndiko ndaraba ibikorwa turiko turakora ndiko ndaraba abanywanyi bacu ingene batwakira ndiko ndaraba umwitego turiko turagira twebwe n'umugambwe uriko witegurira amatora kandi uzajamwo atawe ndi mugambwe n'umwe
ibi byose kaza mu bana mu binone ni
ibi rero birababaje nuko abatwara cyane cyane natwebwe turi ndongozi igikomeye hajya nuko abantu bavugana nuko abantu bavugana kuko
kutavugana
ni ikintu kibabaje hama no gukurikiza amategeko mu bikorwa bya misi yose
honorable bikwindagara sivesi intamba zibangamira umubano mwiza w'abanyamigambwe muri kino gihe w'abanyapolitiki
ubutegetsi niyo ntamba abategetsi bo hejuru ari abo mu migambwe mu mugambwe uri ku butegetsi cyane cyane cyangwa abari mu ntwara je nk'uko nama nabivugiye ngaha tuvuga ikibazo cy'ubumwe burya abantu kugira bacanemo nuko baba bafashwe ukutari kumwe imbere y'amategeko kandi bari mu novuga ari icyaha cyangwa uburenganzira bafise bwari bumwe aho niho bikunda kubera urumva nk'ubu nk'ibyo bintu twumva byabaye hari abaza barahigira abantu babo ati nimwabona ba naka cyangwa uri karaniyumvira kuzotora gutya na gutya twe bitanegereje ati muce mufata ntibamucisha no kwa opeje mu mutuzanire tuhuriza ubwari urumva ibyo ni ukuri bituma abantu batabana neza kandi simvuga abafurode bugu simvugira abafurode mvugira abarundi bose ndababwiye simvugira
abasa wanya gu. Tuwe tuziko turu mugambi sa wanya frodebo wazanya demokrasi tutugendera koni tushaka amatora atunga nijwe neezu.
Beka yemwe kukidu fuvuza ereka turibende mukabume tura keye ye koko tui amenyo ya batwensi ego mutwe zura kise nidukubita gatima membero tugaruru mutima
huko wiki kugira ngo umubano ube nta gatosi hagati y'abanyapolitiki muri bino bitwiteguriye amatora
icokorwa ugambere nuko twebwe abanyapolitiki tidutwariye hejuru tukumva ko dusangiye kuja mu nama shinga mateka ikibazo kidushikiye twogisangira nabo dusangiye iryo baranga gikora shinga mateka dusangiye ufise uramatari mu ntara kanaka ari mu mugambwe iwawe abikurikirane ha mafashe kugira ngo bene izo ngorane zishitse babivugane hakiri
uno munsi ku ruhande rw'abadasigana huko gwiki kugira ngo umubano w'abanyapolitike n'utoseka
ku ruhande rw'abadasigana banyanye bacu ico kogwa nuko umudasigana ahari yo kumva ko ukudasangira umugambwe n'uwundi ukwitwa umudasigana n'ukwitwa umu FNL n'ukwitwa uwo mu mizero no kwitwa umuseni de defitede ivyo ntibisigura ko muca murabana yingwe mutsigura yuko ahubwo no butunzi bw'igihugu no batunzi bw'igihugu hama ikindi cyanyuma no vuga ni no vuga yuko twebwe abanyapolitiki tancane ndongoze tumenye yuko ku tuvuge ibintu uko biri tureke kure twirinde imvugo ishikuza ibintu byera tuvuge ko byera ivyirabura tuvuge ko byirabura mvuga nti uwo muntu yafashwe no museni de DFDD nuko nabibonye ariko byagenze twarukwerekana cyane cyane ko mugenzi wacu ariko avuga ngo bagiriza ngo bafatwa abo mu mizero gusa jeho na narashimye ko
ariwo
n'uwo muri seni de DFDD yakoze amakosa kandi nasanze yafashwe ivyo rero naho navuga nti ubutungane bukore abajeje intwaro bakore adahenganye umurundi umunyagihugu akoze ikosa umudasigana akoze ikosa ahanwe ntahanwe umuntu naco ngo hanwe kwa umudasigana mugakurikiranwe cyane cyane kucaha yakoze kandi iyo umudasigana azokora ikosa riboneka nk'iryo sinzo amuvugira
urakoze honorable service bikundagara huko gwiki kugira ngo umubano muri bino bihe w'abanyapolitiki we nta gatosi
kimwe nakivuze nuko abantu bofatwa cyo kimwe bataravye imigambwe bavamo ubugize ikosa gakurikiranwa ngo numva yafatiwe muranze ni cyiza ko bamufashe mugabo nabo twumvise bagiye barahimiriza abanyagihugu kwihanira cyane ngo guhatsinze n'iki gituma baba bahana umuntu ngo babohe n'ibiki nabo nyine abo
bari
bafatwe n'ahari abategetsi kuko urabona umwe umwizuva bukuru ugakwira hose sinzi ko ari n'umubi n'umwe uca nk'umwiki masinzi ko ari cyo kimwe nabo nyine uvuye gukora ugakwira hose icya kabiri dusaba abategetsi n'abandi mu rwego dusaba amategeko n'ibyo hanyuma ikindi nacyo ni ukuri mpanure abanyamigambwe bazaba baragenda kuvuga iby'abandi ego mpanure n'abandi baba bameze gutyo kuko tuje mu kiganiro nk'iki tugende ku cyatuza tuje kuzatura turavuga inabi uwo mugambwe uyu n'uyu ngo mwe ntimwatoye ngo n'ubu nimengo afukira leta bareke niba bariko bagira amakosa araba ubutegetsi buzobira
iyo ni impanuro muhaye
impanuro kuko ntitwoje ngaha zishaka zara aragaya ngo Frodebu ngo he n'ubudarapo bwaratumye nicyo byatutse
yagize ati mugambura vuka ugakura hanyuma gasaza
Saza gute ugenda ukomera bage bashaka kugendera mu kwabara sinzi
aho kugukikuru hande kwa badzinzira guhemuka kugira ngo
umubara inzira guhemuka giye no kuri ivyo zikora zirihangana gose kandi twebwe n'utuje kudusotora nico twamye tugira twigisha turamwihoza
kamwe
mabizi turihangana
zo zishakora
hanyuma twe dukurikiza amategeko kuri twebwe iyo tugomba kugira inama nuko gusa rimwe rimwe batadukundira twe turabimenyesha nuko hari abashaka gusoma amategeko nayo yagira ngo ngoya tubanza kubemerera oya
urakoze ndagushimire honorable Sylvestre Bikorindagara waje hano cy'ubwambwe Sabane Frode wakoze kutitaba
mwakoze cyane natwe kutumira kandi ndashimira nabo twayaze n'abarundi batwumvirije
urakoze